Turashimiye kumandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muri kumyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda tukaba kuri FM 104.3 ijwi rya Amerika. Bari Uganda mu karere ka Kisoro muratwumva tankomazi kuri FM 88.9 ya radio ijwi riyobora ikaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Jodiana Nininahazwe. Polisi y'u Burundi yaburijemo ikiganiro amashyirahamwe Parsem na Olicom yari yategekanije gukorana n'abamenyesha makuru bakorera Bujumbura mu Burundi.
Uravye ajya na tugucanke ayo mamoto umutaho urimo twe turabona ko ari hafi n'imiliyari 50 z'amafaranga. N'umutahe munini cyane tuzi nyine mu kanya gatoyi umutahe wuba ugira uce ucikuruza.
Unifo standi kumana twara ishiramwe Parsema rihamagarira Abarundi guhindura ingendo. Aha yavuga muri make ibyo bari bategekanije kubwira amenyesha makuru mu kiganiro cha sibijwe. Mwageze hirya nino ku isi muri Burkina Faso, abajandarme 13 baguye mu mutego w'abantu bitwaje ibirwanisho. Ibiganiro hagati y'Urusiya na Ukraine byongeye gutangura, navyo turabigaruka ko handi hato mube hafi ya maradio yanyu. Amakuru yacu tuyatangurana na mugenzi wacu Thomas Kamili ndatubwira ivyigitero cahitanye abajandarme 13 mu burengero mu buraruko bwa Burkina Faso.
Igico cyabereye ahitwa Taparko, akarere gakize ku mabuye y'agaciro gakunze ariko kwibasirwa n'abajihadiste. Abajandarme bakiguyemo bari mu irondo, uretse 13 bishwe, abandi byibura 8 bazimiye. Igisirikare kirimo kirashakisha irengero ryabo. Igico cyabaye kandi hashize umwanya abaturage babiri bamaze kwicwa n'igisasu cyaturikanye imodoka y'abagenzi yagikandagiye aho bari abajandarume baguye. Abandi baturage benshi bakomeretse barimo babiri bikomeye cyane. Mu majyaruguru n'uburasirazuba bwa Burkina Faso habaye indiri z'abajihadiste kuva mu 2015. Imirwano yabo n'ingabo z'igihugu imaze guhitana abantu barenga 200,000, yakuye kandi mu byabo abandi hafi miliyoni 2. Mu kwezi kwa mbere gushize abasirikare ba Burkina Faso bahiritse ku butegetsi President Christian Kabore, bamushinja ko yananiwe gutsinda abajihadiste. Uwamukoreye kudeta Lieutenant Colonel Paul Henri Sandaogo Damiba avuga ko uru rugamba ari rwo yashyize imbere ya byose.
Thomas Kamili ndicubandaniriza ku biganiro hagati y'Uburusiya na Ukraine vyasubiye gutangura.
Inama irabera ku buhanga bwa video. Mikhailo Podolyak, umujyanama wa Perezida wa Ukraine akaba ari nawe ukuriye intumwa z'igihugu cye, yatangaje kuri Twitter ko ibiganiro birimo ingorane zikomeye cyane. Asobanura ko impande zombi zitarava ku izima. Ati twese dutsimbaraye ku byo bamwe basaba abandi, ahanini biraturuka ku mitegekere ya politiki itandukanye cyane hagati y'ibihugu byombi. Ku ruhande rwa Ukraine, Podolyak yatangaje ko basaba Uburusiya gutanga agahenge bugahagarika imirwano, gukura ingabo zabwo zose ku butaka bwa Ukraine no guha Ukraine amasezerano ntakuka ko butazongera guhungabanya umutekano wayo. Naho ku ruhande rw'Uburusiya bo ntibatangaje ibyo basaba Ukraine. N'ubwa kane intumwa z'ibihugu byombi Uburusiya na Ukraine zihuye. Inshuro 3 za mbere baganiriye amaso mu yandi ku mupaka w'igihugu bombi baturanye cya Byelorusiya. Ntacyo imishyikirano yagezeho, kimwe n'uko inama y'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'Uburusiya na Ukraine yabereye ku wa mbere w'icyumweru gishize muri Turikiya nayo ntacyo yatanze.
Thomas Kamili ndurakenuye turabandanya n'amakuru agezeho hirya nino ku isi. Ku mugabane wa Asia, uruja n'uruza mu gisagara cha Shenzhen kiri mu Bushinwa rwagarutse kubera ukwiyongera kudasanzwe rwagabanutse kubera ukwiyongera kudasanzwe ku mugera wa COVID-19. Mugenzi wacu Ariane Itangishaka adufitiye ibindi kuri ino nkuru.
Igisagara cha Shenzhen kisanzwe kizwi cyane mu bijanye n'amahinguriro y'ibintu bishasha, harimo n'ivyuma nyabwonko vya society ya Apple yitwa Foxconn. Imodoka zunguruza abantu zahagaritswe muri ico gisagara cose, kandi abanyagisagara bariko bapimwa umugera wa corona. muri Amerika naho Perezida Barack Obama yahoze ari umukuru w'igihugu yatowemwo uwo mugera wa corona ariko umugore wiwe ntayo bamutoyemwo bose babiri basanzwe bararonse incancu zose zikingira uyo mugera ku rubuga rwe rwa Facebook Obama yanditse ati "Jewe na Michelle tunejejwe no kuba twaricandagishije bikwiye ibi bitwibutsa ko naho ibitigiri by'abagwara bigenda bigabanuka ukuye kuja kwicandagisha ni waba utarabikora kugira ufashe kugwanya ingaruka mbi za COVID hamwe no kwirinda kuyandukiza abandi ahandi naho mu gihugu cy'Ubuhindi kuri uno munsi wa mbere abategetsi batangaje ko hatanguye isekeza ryo gucandagisha abana bari hagati y'imyaka 12 na 14 ni mu gihe hahora hacandagishwa kusa abafise imyaka 15 kuduga ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bwatangaje kandi ko abanyagihugu barenze imyaka 60 bahamagariwe kwicandagisha ni mu gihe uwo mugwi ugwiriyemo abantu bari bafise izindi ndwara batari barekuriye kwicandagisha
barakoze bagenzi bacu kuri amakuru yose bahejeje kudushikiriza ayo nayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu com adresse ya YouTube yacu Instagram na Facebook ni vewa radio yacu mukanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari Ayo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere kuri no nkuru y'imigenderanire y'ibihugu aho umuhungu wa president wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni ari we lieutenant general Muhoozi Kainerugaba asanzwe ari umukuru w'ingabo zirwanira ku butaka muri Uganda ari mu rugendo rwa kabiri akoze muri runo umwaka turi mu gihugu cy'u Rwanda ku murongo wa telefone ndi kumwe na mugenzi wacu Assumpta Kaboyi Ikigali mu Rwanda Assumpta hari ico bacitezwe inyuma y'urwo rugendo rwiwe ruje rukurikira ubwo yakoreye mu Rwanda mu ntango z'uno mwaka.
Urakoze cyane Diane kugeza ubu ngubu cyo nakubwira nuko yagiranye ikiganiro na Perezida Paul Kagame nkabamaze kuvugana n'umuvugizi wa guverinoma ambiye ko ibyo baganiriye batarabisohora ngo babimenyeshe abantu ntabwo bira ibyavuye mu biganiro bya Perezida Paul Kagame ndetse na Muhoozi ntabwo biramenyekana ariko abakurikiranira hafi uru rugendo rwa Muhoozi agiriye mu Rwanda nyuma y'ukwezi kumwe ahavuye nanone baremeza ko ari ikintu cyo gushimangira umubano w'u Rwanda na Uganda mbese banavuga ko umaze gutera intambwe ugeranije n'uko byari byifashe mu mwaka washize umuzi neza ko ubu ingendo zafungutse abaturage baragenderana mbega baravuga bati ni ugushimangira no gukomeza uwo murongo watangiwe
Nurugendo rugira kabiri ugwa mbere gogo yari yarukoze mu ikingaho mu Rwanda gasumta hama hari ivyo yo baje gukurikirana bivanye n'ivya mbere byari byamuzanye
ibya mbere byamuzanye umuzi yuko yaje nyine ku itariki 22 z'ukwezi kwa mbere nyuma y'iminsi 8 gusa u Rwanda rwite ruvuga ko bifunguye umupaka wa Gatuna ngo yatinduka ari kwiga 31 z'ukwezi kwa mbere gusa ntabwo hahise hakurikiraho urujya n'uruza kuko bafunguriye gusa imodoka zitwara ibicuruzwa ariko ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa gatatu noneho hafu urujya n'uruza rw'abantu ruratangira abantu baragenderana ndetse n'indi mipaka irafunguka abantu bakitega bati birashoboka ko haba hari n'ikindi kije gikurikira uru rugendo noneho n'utundi tubazo twose twaturimo hagati y'umubano w'u Rwanda na Uganda tukaba twarangira muri ibi biganiro hari umwe mu basesenguzi twavuganye w'ijwi rya Amerika avuga ati noneho niba ingendo zifungutse tuyifuza ko bakurikiza ibyerekeranye n'uko nta mitwe irwanya ibihugu byombi ishobora kuva mu gihugu kimwe cyangwa ikindi ku buryo haba hurwike ko kuvuga wenda ngo abantu batera u Rwanda bari Uganda cyangwa se Uganda nayo ikibaza ko wenda u Rwanda rushobora gucumbikira abantu bayigirira nabi uwo musesenguzi muraza wenda kumwumva mu makuru yatataha niwe wavuga ati noneho tukifuza ko muri East African Community ibihugu byakora hamwe bakatangira kugenda muri ya mihanda ya gari ya moshi bakayikora kurira hamwe ubucuruzi bukagendera hamwe akibaza ko bimwe mu byaba bigaruye Muhoozi bishobora kuba ariyo ntambwe y'ibyo guterwa
Lieutenant General Muhoozi azotahagari urugendo rw'urubuzi bamara iminsi ingahe
ntabwo bizwi yageze inaha mu gitondo ya saa sita cyari giteganyijwe n'uko yakirwa na Perezida Kagame ntabwo biramenyekana niba ahita agenda cyangwa se wenda aza asira inahangaha bivyo se niza kuva wenda mu biganiro gira no mukuru w'igihugu cy'u Rwanda.
Asure kanda kureke ubandanye utunganya iyo nkuru hamutwemereye ko mu makuru yacu ataha uza kutwumvisha ayo majwi y'abatesanguzi n'abandi batandukanye mwavuganye kuri urugendo rw'umuhungu wa Museveni ngaho ikigali.
Urakoze cyane.
Yego, tumira mate gato hamace tubandanya kuyavugwa mu Burundi. Murundi polisi yaho yahagaritse ikiganiro amashirahamwe Parsem na Olucom yari kugirana n'amenyesha makuru ibindi kuri no nkuru reka tubaze mugenzi wacu Pierre Claverny nkuru ari Kigali mu Rwanda.
Amashami yigenga Parsem na Olucom aharanira iterambere ry'ubutunzi akongera akagwanya ibiture n'isesagwa ry'amatungo ya leta yari yifuje kunegura no gutanga umuti ku matati amazindwi hagati ya leta ku ruhande rumwe hamwe n'abunguruza abantu ku mapikipiki amakinga n'ibigendera ku mapine atatu bita bajaj canke tukutuku mu gisagara ca Bujumbura ku rundi ruhande. Leta iherutse kubabuza kwinjira mu gisagara ca Bujumbura ikibarungika gukorera gati mu gihugu no ku nkengera y'umugwa mukuru butunzi Bujumbura. Yamara ikiganiro ayo mashirahamwe yari yatunganije kugira abayarongoye bashikirize ijo bagona cyavuye giyagarikwa haheze nk'iminota 15 gitanguye. Igipolisi kirongowe na Artemo Nzitabakuze atwara igipolisi mu karere karimo gisagara cha Bujumbura cyavuze ko ataruhusha ayo mashiramwe yasavye.
Twese turabona ko hari ikibazo cy'umutekano nta muntu atabibona twese turabibona mugabo tugomba gutanga intererano kugira ngo
security box
mahoro neza
Fosendi Kuma natwara Parsem na Gabriel Rufyiri atwara Olucom baneguye iyo nyifato kuko kubwabo bashaka guterera no kwerekana ingaruka mbi zingingo iherutse gufatwa. Fosendi Kuma na aragaruka kuri izo ngaruka mbi
mugabo tukabona iyo ngifashwe ishobora gufata imijyanye ishobora gushika ibihumbi ijana tukaraba umutekano nyine ushobora guca umererwa nabi kubera abantu babuze akazi ico barangura urabye ajya matugutugu canke ayo mamoto umutaha urimwo twe turabona pari hafi n'imiliyaridi 50 z'amarundi yende n'umutahe munini cyane tutumva nyene mu kanya gatoyi uwo mutahe woba ugira uce ucikusa hanyuma tukaraba ibiciro canke imisora kubura kubera igisagara kitakironka byangombwa ari ayo mata ayo makaraza mu gisagara ibyo bintu byinshi biza mu gisagara ntushobora guhindiye muri uwo munsi hanyuma ikijanye n'amatagisi ubwo rudaraza bahora rutanga tutavuze rimwe n'abantu bashobora kwigiye kubaja kugira umwihebura kwa tuti mbega mu rundi muntu uza arashyira umutaye mu kintu azobazi ko bizogenda gute ivyo ni ibintu bikira insecurity mu muntu wese.
Abo bunguruza abantu ku makinga amapikipiki na bajaj agashavu ni kose
twayakiriye nabi cyane no kwiba mbere twogenda kwiba mu bisanzwe uyu muntu agiye kubura agasabune umuntu agiye kubura rasio umuntu yena azoca atekereza yicaye kwiba abarasegerere
ni ngo twe ntituyakiriye neza kubera izo iduhohotera nka James abana batatu babiri bariga urumva nta naga kandi ashobora kuronka ko yese
nyatenyenya tureki dukwisira atatu twononye tugiye kuga mu bana nk'inyoni
mugatwa ngo azoba hari niduga gusa nabo nyene ntibizokunda babantu bazoba mara bazoba sokora niyo miduga babakamaira yokuti
aho niho abatwara amashyamwe Parsem na Olucom bafatira mu guhamagarira leta kudafata minenego ico kibazo kuko kubwabo gishobora no guhungabanya umutekano w'igihugu. Gabriel Fyiri ni jambere yaragiye habona agashikiriza ikiganiro inyuma yaho ataye mu gihugu mu ntango z'uko kwezi kwa gatatu ni mu gihe yaramaze imyaka irenga itanu aba mu gihugu ca Luxembourg ku mugabane wa Buraya. Twamubajije ko ihunguka giwe atari iryo ryoba ryatumye ikiganiro gihagarikwa nawe yishura ko atari yarahunze
guhunguka no kuvuga ikindi muhira ndi mu gihugu byo guhunguka rero sinzi icyo bisigura ndi mu Burundi ndi mu Burundi nibaza kwico gikwiye kandi cyumvikana gusa nari maze iminsi ntahari imyaka itari mike mugabo twebwe bari batubwiye yuko umuntu azotanga interahamwe nta kibazo kuko guterera mu gihugu ntibisigura gukoma amashi ibyo leta yo byose ikoze ngo umuntu acha koma amashi byose nibaza ko byogenda gucye kuko naho twatwiriko turava naho twatwiriko turaja kuvuga yuko twese tugomba kuvuga ururimi rumwe nk'inka
nibaza yuko ibyo bintu bitoshoboka nta nahamwe byigeze bishoboka naho byashobotse harageze igihiranirana.
Umuti w'ikibazo c'abatwara amapikipiki n'amakinga uracari kure kuko ubu ivyo vyuma vyunguruza abantu n'ibintu bitemerewe no kubikwa mu mazu y'ababitunze hagati mu gisagara ca Bujumbura. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yaraje abakuriye inkoni kugishitsi kwingingo ari ntasubigwamwo kuko yafashwe mu ntumbero yo gukinga umutekano mu gisagara hari mu mpera zindwi iheze mu ntara ya Muyinga ari kumwe n'abajejwe intwaro. Ibiharuro bitangwa n'amashirahamwe ahuza abo bunguruza abantu ku makinga n'amapikipiki vyerekana ko abegwa n'iyo ngingo bari hagati y'ibihumbi 80 n'ibihumbi 100. Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi rya Amerika.
Chaklavarnyo nkuru hivyo arahejeje kudushikiriza vya makinga na mamoto agendera mu gisagara ca Bujumbura. Twabatunganirije kiganiro gikwiye kuri muri isanga muja handika se wezi tatu akaburungu radio atuve wa akaburungu com hama murabe muri isanga yuno musi Gabriel Usiri yari umutumire. Tuandenize muri Republika Demokarasia kunga abaganga bane b'ikigo nderabuzima cha Kataluluku kivurirwamo impunzi z'abarundi zo mikambi ya Mulongwe iri muri sektor ya Mutambara territoire ni fizi ntara ya Kivu yo mu manuko baraye banyurujwe n'abantu bitwaje ibirwanisho. Mugenzi wacu Vedaste Ngabo yabidukurikiraniye ari uvira.
Amakuru y'Ijwi rya Amerika yikesha Societe Civile muri Baraka yemeza yuko aba baganga bashimuswa agana saa moya z'ijoro zo kuri kino cy'umweru tariki ya 13 y'ukwezi kwa gatatu mwaka w'2022. Amakuru y'ishimutwa ry'aba baganga yemezwa kandi n'umuyobozi w'akarere k'ubuzima ka Baraka Dr. Mangayiko Sadiki Albert. Uyu muyobozi avuga yuko muri aba baganga bashimuswe barimo n'umugore umwe wari usanzwe akora muri serivisi yo kubyaza ababyeyi. Ishimutwa ry'aba baganga riteye impungenge impunzi z'abarundi zo mu nkambi ya Murongwe zari zisanzwe zivuriza ku kigo nderabuzima cya Katalukuru kuko uyu munsi hari zagiye kwivuza zibura bazivura. Kabura Gabriel n'umwe mu bagwayi babuza babavura bageze Katalukuru.
Naringwaye malaria mbyutse mu gatondo ngiye kwa muganga duhura n'abantu barimo baragaruka bambwira yuko baraye batwaye abaganga. Rero je nagenda shikayo ariko ngeze kwa muganga nasanze koko inkuru ariyo abo twahasanze bari mu mwiheburo n'abagwayi barimo bamwe barimo baravayo bari mu bitaro. Tumaze iminsi miremire cyo turavuga ikibazo cy'umutekano none rero ubu bigezaho rero ho nyaho ku magara y'abantu abaganga barabatwaye. Aha haje ngwaye malaria ubu sinimwe ndabona ingene nza kwivuza mu gihe ariho bahora batuvura tamahera dutanze. Rero aha dufise umwiheburo utagira ukungana jewe handiko ndavuga ndi ku musego nta cepfo ca ruguru cyo kwivuza by'ukuri turasavye ababijejwe barabe bakurikirane iby'amagara yacu n'ubuzima bwacu n'umutekano wacu.
Si abaganga bakora Katalukuru honyine uyu mutekano muke ugaragaraho ahubwo n'impunzi z'abarundi zikorera ubuhinzi mu itongo rya mwami riri Kaseke zivuga yuko abantu bitwaje ibigwanisho bazihotera ziri mu mirima.
Iyo turimira abenshi bakunda kurimira ahantu bita mu rya mwami mu ishyamba rya Kaseke hirya y'ikambi ya Murongwe n'ahantu hakunze kuza abantu bitwaje ibigwanisho bo nyene bagahengera imirima yeze bakaba aribo baza kwimbura bakazana n'ababagurira bakagura mu mirima y'impunzi bakaba aribo biyegeraniriza amafaranga impunzi zarimye nazo zigatahuko. Ahandi naho bakaza bagasanga yizo mpunzi zikorerayo bakazaka udufaranga ziba zifise amatelefone aherutse ku mudamu yafashwe ku nguvu aracari mu bitaro by'Ibaraka n'ubu
bafashe abana biwanje n'umutama abantu batanu babiriza mu pori mu rya mwami babiriza mu pori babaca amahera ibihumbi bingana n'amajana abiri mahera ibihumbi majana abiri nari napfuye barayatwara. Abana batswe kubafata ku ngufu ngize Imana ndagaruka baragaruka ku mukoro.
Twagerageje kuvugisha ubuyobozi bwa groupe mwa batombwe anayo ikigo cya Katalukuru giherereyemo kuri iki kibazo cy'aba baganga bashimuswe ntibyadukundira. Umucyo wo gushimuta abantu ugenda ufata intera ikomeye muri territoire ya Fizi. Umwaka ushize w'2021 mu kwezi kwa 11 abashimwo batanu bashimutiwe mu Kela n'abantu bitwaje ibigwanisho kugeza uyu munsi batarabarekura. Ovidasi Ngavo kubwa radio y'Ijwi rya Amerika uvira mutarakivuye.
Vedaste ngabo urakenuye duce turandaniriza ikigali mu Rwanda neza na neza inyarutarama aho abanyagihugu bamwe baba muri yo quartier bagiriza aba baserukira mu namashinga amateka ko batabavugira bikwiye mugenzi wacu Eric bagira ubusa aratugira igituma
Hari mu ngenda bagize inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepute barimo basura ibikorwa remezo bitandukanye mu mujyi wa Kigali bakanagira umwanya wo kumva ibitekerezo by'abaturage ku gicamunsi cyo ku cyumweru cyarangiye itsinda ryagiye mu murenge wa Remera mu karere ka Gasabo ryaganiriye n'abatuye uwo murenge biganjemo abatuye mu kagari ka Nyarutarama mu midugudu ya Kangondo na Kibiraro basabwa kwimuka ku bw'ibikorwa by'inyungu rusange muri ibyo biganiro abaturage bagaragarije intumwa za rubanda ko bamaze imyaka igera muri 5 bafite ibibazo byo kwimurwa ku gahato ariko inteko ikabyo bikarutse karumira uwitwa Jean-Claude Wamungu abimburi yabandi imbere y'abadepute yababwiye ko babateranye mu kibazo cyabo ntabura kwemeza kuwa muhububasha ya sesi neko kuko nta kimari yabo hagarariye
ni gute rero batuhagarariye imyaka 5 gashira nta numura gukina mu nama zose bakuru ndamuze mfite n'umushobozi rwose nuko ntabwo nabona nge nabakura niba ari bagarariye umuturage ko batamuvugira kandi abantu bose babireba none se ubwo mubaduhagarariye
mu gisubizo yahaye abafite ibitungo inyarutarama depute Solange w'ingabe waruhagarariye itsinda yagiye Remera yavuze ko u Rwanda rufite inzego z'ubutegetsi buri rumwe rwigenga yasobanuye impamvu inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepute barizwamo wahisemo guceceka kuri iki kibazo
ntabwo ari byo kandi iyo nteko yabikora ubyo nteko ikoze icyo niyo yaseswa ubure cy'ibyo bavuga buri butegetsi bwigenga niyo mpamvu tumvise inteko ikijyaho impaka kubera ko izi neza ko cyashyikirijwe ubutabera ubutabera buzagira umurongo
Kubw'abaturage bo muri Nyarutarama bagasanga leta yari imakaje ubusumbane hagati y'umuturage nyir'umutungo n'umushoramari ushaka kubimura bwana Charles Nzeyimana wo mu mudugudu wa Kangondo ya kabiri n'ibyabwiye abadepite
twifuza ko amategeko yakurikizwa ndetse n'imwe mu yakora tugahabwa ibyo dusaba nta mananiza kuki leta yaba irebere mu bushoramari kuruta uko irebere mu muturage kuko iyo tuyemeza mu byacu Leta yengabye cyane ku mushoramari kuko bazanye amafaranga bazajya ku munsi
Depite Uwingabe akavuga ko imyumvire y'abaturage kuri iyi ngingo itari mu murongo mwiza kubwo uyu mudepite bakwiye guhindura imyumvire
ntabwo ari byo bose niba munabifata mutyo kuri iteye umutima mubi kandi nta mpamvu iyi leta yacu iremerera umuturage n'uwo mushoramari yakira ni mu nyungu z'igihugu ni mu nyungu z'abaturage iterambere tugezeho ubu mwese ntabwo mubibona
Inzego zitandukanye zakunze gusimburana kuri iki kibazo cy'abatuye Nyarutarama ariko bisa n'ibyananiranye mu mwaka w'2018 hari irindi tsinda ry'abagize inteko ishinga amategeko umutwe wa Sena bagiye kuganiriza abaturage ku ngingo yo kwimuka ariko birangira ubwumvikane bubaye buke ku mpande zombi icyo gihe abaturage bahisemo kwikubita barataha basiga bo basenateri mu nama kuko bumvaga ibyo bababwira bidasubiza ibibazo byabo
tubwire udaciye ku ruhande bakubwiye iki utuzaniye ikihe gisubizo nge nta gisubizo mbazaniye kuko nisigeze ewe uhimba ibisubizo n'ibitabaho ngo mbihimbe
kuri bwana Wamungu afatiye ku gihe ikibazo cyabo kimaze kandi inzego zigisimburanaho yabwijwe irya Amerika ko hari aho yiteze igisubizo
ahubwo muri igisigaye ni perezida wa repubulika wenyine azabyuka mu gitondo abitekerezeho avuga ati mufashe abantu b'inyarutarama kandi bizahita bikemuka kuko abandi bose barananiwe uhere ku nzego zose zibaho zikomeye muri iki gihugu bose barananiwe
iki kibazo cya Nyarutarama mu midugudu ya Kangondo na Kibiraro gifata umuzi mu 2017 ari nabwo abambere bakorewe igena gaciro ku mitungo yabo umujyi wa Kigali uvuga ko ushaka kubimurira mu mazu yubakwa n'umushoramari mu busanda mu karere ka Kicukiro mu mugambi wo kubahiriza imiturire ijyanye n'igishushanyo mbonera cy'umujyi ariko harabatabikozwa
igishushanyo cy'umujyi nkuko bakitubwira ko cyari kubahiriza itegeko ryacu ryatuye muri 2012 twe twari dutuye aha hantu dusanzwe tunahaba nta n'ikibazo itegeko ry'umujyi rero ritowe ntabwo ryaza kubangamira uburenganzira bw'umuntu n'ahatuye ahubwo bari bakwiye kwiga n'uko bagomba gukora kandi nta kindi bizo banakiza amategeko barayatora
kugeza ubu aba baturage bari mu byiciro bitatu icyiciro cy'abemeye kwimuka mu mazu nk'ingurane abayanze bagahitamo kugana iyi nkiko basaba ingurane ikwiye mu mafaranga n'ababuze uburyo bwo kugana inkiko n'ikibazo kireba imiryango isaga 1400 hagati aho icyiciro cy'imiryango 22 yareze umujyi wa Kigali urubanza rwabo ruzafatwa icyemezo ku itariki ya 8 z'ukwezi gutaha aho gira ubusanzwe rya Amerika I Kigali
I Ijwi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda irushanwa nyafrika ya basketball lirabandanya kubera i Dakar muri Senegal ndana mugenzi wa Trade Rwema ariko adukurikirana izino mikino atugezeho muri studio Edi uno munsi arakina yahema equipe atangura sangati
urakoze Diane uyu munsi ni nawo munsi ubanziriza uwa nyuma muri ritsinda rikinira i Dakar muri Senegal itsinda ryiswe Sahara hakaba hateganijwe imikino ibiri uyu munsi aho ikipe ya Rwanda Energy Group yo mu Rwanda iza guhura na US Monastir yo mu gihugu cya Tunisia ikipe US Monastir ni ikipe ikomeye cyane ihabwa amahirwe yo kuzatwara n'iki gikombe ikaba imaze gukina imikino ine yose itsinda umukino wayo wa nyuma muri itsinda n'uyu munsi na Reg hanyuma haraza gukurikiraho undi mukino uza guhuza Association Sportive de Saleh yo mu gihugu cya Maroc iza guhura na Seydou Legas Athletic Club yo mu gihugu cya Guinea hanyuma rero imikino ya nyuma muri ritsinda ikabiteganijwe ku munsi w'ejo.
U Rwanda ruhagaze gute gushika ino sagahite?
Iritsinda usibye ikipe ya US Monastir isa nkaho yasize andi makipe biracyafunguye cyane ku ikipe ariyo yose kuba yakomeza uziko bizakinira amakipe ane azakomeza kugira ngo azajye muri kimwe cya kane i Kigali mu Rwanda Reg rero iramutsitsinze uyu mukino yaba ifite amahirwe yo gukomeza kuko iracyafite n'undi mukino izakina ejo ikazahura n'ikipe Club Ferroviario do Beira ikaba ari ikipe yo mu gihugu cya Mozambique amahirwe rero aracyahari ariko biraturuka kuko iri bwitware
muraza kuba muri kumwe n'abakunzi b'ijwi rya Amerika igihe cy'isaha
Samoya ni nusu ubundi umwanya umenyerewe ko tubagezaho amakuru kubera ufatanye dufitanye na NBA ndetse na ba uyu mukino turaza kubagezaho muri uwo mwanya
urakoze igi rero turaza kongera igihe cy'isaha imwe n'iminota 30 kugira ngo uze kutubwira uko biza kuba biriko biragenda murabyumvise ko ata makuru muza gushora gukurikira iyo saha ariko amakuru azobagezeho ijya nino ku isi muraza kuyumva igihe mwari musanze umenyereye kindi ni igihe cy'isaha zibiri n'igice no kuyandi masaha ayo makuru asubirirwamo inyuma y'uko atangazwa muri iyo myanya tubabariye Mukanya turahanagahindukira ko imbere ko tugahana reka ngende ndabibukije yuko polisi y'u Burundi yaburijemo ikiganiro amashirahamwe Parsem na Ulicom yo mu Burundi yari yategekanije gukora na menyesha makuru Bujumbura ku kibazo c'amamoto amakinga n'amatukutuku yabujijwe kugera mu gisagara ca Bujumbura ahatandukanye inkuru yose murashobora kwimva kuri wezi 3 akaburungu radio ya Trovewa akaburungu com twagiranye n'ikiganiro n'ubuserukira Ulicom aho yabigarutse ko co mu gisanga ahanditse muri isanga uno munsi muri Burkina Faso abajandarume 13 baguye mu mutego w'abantu bitwaje ibigwanisho mu buraruko bw'igihugu hanyuma ibiganiro hagati y'u Burusiya na Ukraine navyo vyasubiye gutangura muyagezweho mu karere k'ibiyaga bigari umuhungu wa president wa Uganda Yoweri Museveni lieutenant general Muhoozi Kainerugaba asanzwe ari umukuru w'ingabo zirwanira ku butaka ari mu rugendo mu Rwanda Jiteze ko uyu musirikare ya kirwa na president wa Rwanda Paul Kagame bakaganira ku mubano w'u Rwanda na Uganda uri kuranaguka buke buke mu Republika ya Demokarasi ya Kongo naho muyo twabashikirije abaganga bane b'ikigondera buzima cha Katalukulu kivurirwamo impunzi z'abarundi zo mikambi ya Murongwe iri muri secteur ya Mutambara badaye banyurujwe n'abantu bitwaje ibirwanisho mu territoire ya Fizi ntara ya Kivu yo mu manuko inkuru yose murashaka kuyumva kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu ukoma muri make kandi mu Rwanda ejo kwa Mungu hari abanyagihugu babwiye abagize inama nshinga mateka ko basanga batabavugira uko bikwiye abo ni ababa inyarutarama mu gisagara ca Kigali makoze kudutega biri yakoze Dieudonné Cubahiro yegeranije amajwi ya cyo hamwe na ingenieur bari kumwe muhinga bw'ivyuma ahanje turasubira igihe cy'isaha zibiri mu makuru zibiri n'igice mu makuru azwagezweho igihe no kwisi kuko murumvise ko Samuel ni minota 30 muza gukurikira imikino ya bal ata makuru y'igihe no kwisi muza gushobora gukurikira nari Diane nazwe tongera rero saa 2 ni minota 30 ku masaha mu Burundi no mu Rwanda